Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti namwe bagenzi, turi kumwe ndabahaye ikaze mu biganiro byo kuri ino saha kuri uno munsi wa mbere tariki 2 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'ibihumbi 2016. Muri kumwe na Oriane Itangishaka, ndabahaye ikaze mwese.
Tuboneye akanya ko gusaba ko mu gihe cyo gutanga akazi ubanza gushyirwaho umugwi wigenga wo kubitunganya atabandi abangura, gutyo akazi kakaronswa ubishoboye urusha abandi.
Uwo ni Tarsis Gahungu, umukuru w'ihuriro ry'amasendika y'abakozi mu Burundi. Mu birori nyamukuru by'abakozi n'akazi mu Burundi byahimbajwe mu ntara ya Kayanza ni mu kanya gato. Mu kanya gato kandi tugiye kubashikiriza kuri ino saha amakuru yerekeye ahanini ihimbazwa ry'umunsi w'abakozi n'akazi mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi. Mutugume hafi. Burundi bwahimbaje kuri uyu wa mbere umunsi mpuzamakungu wahariwe akazi, runani mpuzamasendika COSIBU, rukaba rusaba leta gutuza ingeso yo gutanga akazi hakoreshejwe ka mwana wa mama n'ibiturire. Perezida Nkurunziza yasubiye kugabisha abahombesha amashyirahamwe leta ifisemo imitahe, yongera asaba ibihugu byakiriye abarundi bafise ibyo bagirizwa n'ubutungane kubarungika bagacibwa imanza. Inkuru ya Eloge Willy Kaneza.
Ibirori nyamukuru by'umunsi wahariwe abakozi n'akazi byabereye mu ntara ya Kayanza mu buraruka bw'u Burundi, aho Perezida Nkurunziza yarari. Umukuru w'ihuriro ry'amasendika mu Burundi COSIBU yavuze ko hari ingingo leta yagiye irafata itagishije inama na gato abakozi nk'uko bavyemeranije. Tarsis Gahungu yatanze akarorero k'abakozi b'ibisata bimwe bimwe bakuwe kuturusho, abandi bagabanizwa imishahara mu ntumbero yo gukuraho ubusumbasumbane bw'imishahara y'abakozi ba leta. Yamenyesheje kwibi bishobora gushikaho abakozi batavyihanganira. Yanashikirije kandi amakenga y'abakozi.
Biribonekeza yuko mu buzi butari buke hakoreshwa ikimenyane na kamwana wa mama, eka mbere na rimwe rimwe kubengamira ku migambwe. Ahandi naho itangwa ry'akazi ikaba ryabaye igurishwa ry'ibibanza mu bisata bitari bike by'ubuzi. Tuboneye akanya ko gusaba ko mu gihe cyo gutanga akazi ubanza gushyirwaho umugwi wigenga wo kubitunganya atabandi abangura, gutyo akazi kakaronswa ubishoboye urusha abandi. Turavye ingene agahembo k'indica ndikitse gahabwa abakukuruke n'ishyirahamwe ryo guteganiza kazoza UNICEF ikamera na ONUPE, harakenewe bubona bwango ko hoba icigwa coduza agahembo k'abo bakozi. Twagomba kandi dusabe leta biciye mu bugenduzi bw'akazi ko yosaba abakoresha amahinguyo amwe amwe gufata abakozi neza mu kubagateganiza kazoza no kubavuza.
Umukuru w'unani mpuzamasendika arashima ariko ko hagiyeho urwego leta abakoresha n'abakozi bahuriramwo bakaganira. Ivyo mbere ngo vyatumye na zayegeregere zigabanuka mu gihugu. Mugabo nubwo biruko asaba leta gucungera inyungu z'abakozi cyane cyane mu mashyirahamwe yigenga, aho usanga bakurwa bagataha zirayoye. Umukuru w'igihugu yavuze ko yumvise ivyasabwe. Perezida Nkurunziza yanagarutse ku bwegito bw'abantu batenze amashyirahamwe ya leta canke ifisemo imitahe, acavuga ko ari ryanyuma bagabisha.
Twasanze barigize ubugabo bwigaba bakaza bariyongera umushahara uko bashatse. Birababaje kubona nk'umuntu yahembwa nk'umiliyoni n'igice cyangwa miliyoni zibiri ugasanga mu mezi atanu ageze ku miliyoni indwi. Twasanze kandi bana uburenganzira bwo kwinjiza abantu amajana n'amajana mu ishyirahamwe rya leta, ugasanga amafaranga ya leta yokugutse agafashe n'imigambi ukacomenga ni leta mu yindi. Twasanze kandi abo bantu birirwa bariha impusha zo kuja mu mahanga ngo bagiye mu nyigisho, tubaje kandi kubagabisha. Iyo ngeso guhera ubunyene ishihagarara. Icibagiwe co ni ugufata amafaranga muri ayo mashyirahamwe atangwa n'abarundi ubwabo, ugasanga amafaranga bayafata nko kumenya igwabo. Aho kuyakoresha kureza yabatanze amafaranga bakayashyira mu mabanki, ntabwo muri abagwiza b'umwuga muri abadandaza, muri abakozi b'abanyagihugu batanga interano zabo.
Ikindi kibazo cagarutswe ko ni kijanye n'umutekano muke. Uwaserukiye abakozi yahamagariye afite ibyo baharanira kwirinda icyo cyose cyaka ubuzima kiremwa muntu.
Tumaze iminsi twumva hirya no hino ko hishwa abantu batandukanye, abandi banyurujwe. Ariko ubu rero umengo abari mu nzego z'umutekano nibo bagemeye kurusha abandi. Turavye intwanzagabo zigize iminsi zishwa mbere ku muranga izuba rita. Aha twagira tubati mbega inzego z'umutekano zija gucungera no kugarukana umutekano mu bihugu byo hanze bikabananira bari mu gihugu c'amavukiro abari muri izo nzego nibikebuke amazi atararenga inkombe twagira kandi tubarira bo bose bafashe inzira yo gukora amaraso no kuzimanganya ubuzima bwa bene barundi kubera inyungu izi canke ziriya ko boteshwa bagata nta nyungu n'umutahe bizova mu maraso abo bose bafite inyungu za politiki baharanira tubasabye ko bokurikiza inzira y'amahoro inzira y'amaraso nishika
iyo nzira umukuru w'igihugu arafise bamwe bamwe yagiriza asaba ibihugu vyabakiriye kubarungika mu Burundi
turanasabye kandi n'ibihugu kuko mu raporo tumaze kurunga ibijanye n'ubutungane baratwereka yuko bamwe bamwe batuma bagatanga amafaranga kwica bene wabo bamwe bamwe bari mu bihugu bahaye indaro turashimira ubutungane bwo bwashikirije ibyo bihugu aho hantu kugira ngo babafate babacire imanza aho bari cyangwa baruke mu Burundi bacibwe imanza hano mu gihugu cyacu Burundi
nkuko vyabaye umugenzo ku munsi nk'uyu president Nkurunziza yatanze ubushimwe ku bantu n'amashyirahamwe bakoze neza mu bashimiwe harimo ubushikiranganji bw'akazi amashure ihinguriro ry'ibinyobwa bwa Rudi abanonotsi baherutse gutera iteka igihugu mu mahanga bakaronka imidari hamwe n'umwe mu bana w'umuryango w'umukuru w'igihugu Eroje Burika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Kivuga ku munsi mukuru wahari abakozi n'akazi mu Burundi mu ntara ya Rumonge abarundi bahamagarirwa kurushirizaho gukora mu gihe cya none narijya bamwe mu bafasha u Burundi bakuyemwo akarenge ivyo vyavuzwe n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo mu birori vyo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi mu ntara ya Rumonge inkuru ya Fidelite ishatse niho yarari atubwire uko vyari bimeze
Namba abakozi ba leta. Namba abakozi b'imirimo. Namba murambire ku mikoba. Namba.
Turi ku kibuga cy'inkino cyo ku mugabo ku ntara ya Rumonge, ni ubumana ku yego cyo Burundi.
Nibone karine awotefie ndaje kwisaheze n'imitambenze. Imaze hofi amasaha abiri.
Iyo cyo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi byatanguye na Dafiri Gakura yakozwe n'abari mu bisate bitandukanye by'ubuzi burangurirwa mu ntara ya Rumonge cyane ku murwa mukuru. Mu kwigina uyu munsi mukuru w'abakozi n'akazi imisho y'ingoma imbyo y'intambo byaciye bikurakuranwa. Uyu munsi mpuzamakungu w'abakozi n'akazi ushyitse mu gihe u Burundi yakuweko amaboko na bimwe bihugu byahora bifasha kubera ingorane za politiki Burundi biko buracamwo icegeya cambye c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo yatete ki birori afashe ijambo yabwiye barundi bareme kwihana Burundi bwafatiwe atacho bizobagira
amakuru na cane cane abagize amashirahamwe ya buraya aho badutanye ikindi bagavuga bati badufatiye n'ibihano ivyo bihano n'ivyo kudutera gatsi tugasaba yuko abarundi ko haguruka tugabereka ibikorwa hanyuma tukizunura kwashaka kubaremesha twabiye uko atacho tuzoro nitwanse abaduterera gacu mukuru twifuza abadufasha mu byo twumvikanye atakuza kudusuzugura cyane kubiduhana akagaye
Gaso Sindimwo yavuze kandi mu ijambo yashikirije ko naho Burundi bufise muri kino gihe ingorane z'uburyo abakozi ba leta bagumye bahembwa ku gihe ukuri kwamye byongeye rafite icyizere ko no mu minsi iri imbere bizogenda neza ivyo yivuga yisunze ko kigo cha leta Auberge jo kugeranya amakuru n'amatagisi ngerutse gutoza amafaranga y'umurengera hageyanijwe ayari yitezwe
turafite icyizere kinini kuko abarongoye ikigo kigezwe kugeranya amakuru Auberge baraye bamenyesheje ko muri uku kwezi kwa ndamukiza begeranije amafaranga angana imiliyarde 51 mu gihe bari biteze imiliyarde 46 tubapigiye makofi
naho biruko imwe mu mvo yatumye Aubert toza amafaranga menshi ko yari yitezwe byo byavuye ku birane by'amakori leta yari heraniwe aho ni mu gihe ikigo Aubert cyasozereye umwaka w'ikori itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu bisobanura ko ibyo birane byarishwe bishobora kuba byadugije igitigi cy'amafaranga initezwe gutozwa mu kwezi kwa kane. Aho rero bamwe bakurikiranye hagufi by'ubutunzi mu Burundi babona ko bigoye kugira Ober itoze amafaranga arenga imiliyari 60 leta ikoresha ku kwezi. Twibutse ko leta ariyo mukoresha mukuru mu gihugu cy'u Burundi. Kubera ingwane za politiki ubundi kubura camwo zakoze ku buryo bwayo, leta yarafashe ingingo yo guhagarika itangwa ry'ubuzi muri umwaka 2016 byongeye yaragaritse n'uturusho tumwe tumwe ku bakozi bayo. Umugabo mukuru w'intara Rumonge, Fidelite Ishatse, Ijwi rya Amerika.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru ku ihimbazwa ry'umunsi wahariwe akazi n'abakozi mu Burundi arabandanya. Mu ntara ya Kirundo naho ubutungane butigenga kandi burangwa n'igiturire, abantu banyuruzwa ntibamenyekane irengero, ni bimwe mu bibazo waserukiye urunani rw'amasendika y'abakozi mu ntara ya Kirundo yasavye leta ko yotorera umuti vuba bwango mu ntara ya Kirundo n'ahandi. Aho hari mu birori byo guhimbaza umunsi wahariwe akazi n'abakozi, uwo aserukira abakozi yasavye Aime Laurentine Kanyana, umushikiranganje w'ubutungane akaba umuhetsi w'intara ya Kirundo, yari yitavye ivyo birori. Tumutega amatwi Jean Bosco Ndarurinze.
Izo ni intambo n'ivyino zarangwa ku kibuga cy'umupira w'amaguru ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo, ahari ko arahimbarizwa umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi. Benshi mu batamba izo mvyino n'abarorerezi barabakenyezi b'abirimizi bavuga ko bitavye uyu munsi mukuru kuko biyumvamo ko ari abakozi naho batagira ico bawuhimbarisha nk'uko babivuga.
Aya kasingira na baraka kwa mwibuga yibuga ye twaryohewe ari banezerewe rwose, ariko ari wo bihigwa na bya birori bona
kubera namwe muri abakozi.
Yoho ni cyane turabarimye kuko ntitureta gusa muga turabarimye.
Nyoko nawe wabiteguye gute?
Nabyiteguye nyene ku buryo naje kuraba ibirori hano mu ntara ya Kirundo.
None ucubandaniriza he ibirori bihetse?
Turaka
harako mwateguye muhira
yishwe nako dufise
sinayi no kuraba gusa nyene cyama nazunguruka nyene hanyuma cye nta muhira.
Buramatari yamaze kwakira abashitsi harimo uwaserukiye leta y'u Burundi Aime Laurentine Kanyana, umushikiranganje w'ubutungane uwaserukiye abakozi, yaciye afata ijambo yashimiye leta ko yagize akiguro ko gukura ubusumbasumbane bw'imishahara hagati y'abakozi, ariko ko hari agahaze mu mategeko.
Si ubwa mbere nk'uko tubishima leta iduza agashahara k'abakozi, kandi turashima cyane nyine abigenjeje mugabo bubaye ubwa mbere hari abakozi bongerwa n'abandi bagabanirizwa umushahara. Kira noneho umuturusha umukozi abwizwa kuronka buratekanyijwe mu ngingo ya 15 y'amategeko agenga akazi mu Burundi ariyo bita mu Kinyamazuru code du travail, hamwe n'ingingo y'ijana y'amategeko mpuzamakungu agenga akazi ku isi yose OIT.
Yagarutse ku midogo iri ku itangwa ry'ubuzima gisata cy'indero igiturire n'ubwigenge buke mu gisata cy'ubutungane.
Turashima ko hari abigisha baronkejwe akazi mu Burundi cyane cyane ngo mu ntara ya Kirundo uyu mwaka. Mugabo turasaba ko muri komisi bijejwe bogerageza bagashyiramo n'abaserukira abakozi abasendikaliste kugira ngo ntihagume hari agahariganga muhogo mu ntara ya Kirundo njyana n'ahandi hose. Baridoga bavuga ko hari ibintu by'ibiturire kandi ngo n'ubutungane ntibyigenga.
Yasebye leta ko yokurikiranira hafi ikibazo cy'abantu banyuzwa bakabura irengero.
Mu mazi iminsi mwumva hijya no hino hicwa abantu abandi nabo bakanyuruzwa abusubasanga mu bisata byinshi hare yabo mu mutekano hari n'abasivile. Naho mu ntara ya Kirundo rero ako kabi kabica bakoresheje ibigwanisho by'umuriro karibonekeza. Dusabye rero ko bijyanye n'amatohoza atashika uzuwiwe akamenya uwamuhekuye.
Aime Laurentine Kanyana umushikiranganje w'ubutungane akaba n'umuhetsi w'intara ya Kirundo ati leta iriko ikorana ubwitonzi ikibazo cyo gukura ubusumbasumbane mu mishahara hagati y'abakozi.
Leta y'u Burundi irafise ubwitonzi ntangere kuko ikibazo yaracyakiriye yagihaye umugwi uri kuraciga siyo yotangura ukinyuma y'amategeko bazovyiga babinonosore. Mwebwe nimwizere gusa yuko ikibazo kiriko kirakogwa na mwebwe nyene abo mwarungitse basanzwe bari mu masendika n'abandi bakozi basanzwe bafise ubuhinga muri ibyo bintu.
Ikibazo cy'itangwa ry'ubuzi umushikiranganje w'ubutungane yagishize mu minwe ya Buramatari w'intara ya Kirundo.
Iki kijyanye ninge nakazi gatangwa mu ntara Buramatari yacyumvise akiganire n'abene gihugu bafise imyidogo kuri icyo kibazo hanyuma azoheza agishikirize abajeje gushyiraho uwo mugwi gitoregwa inyishu atamwene gihugu n'umwe abaye bukugwemo.
Iki giturire mu gisata cy'ubutungane mu ntara ya Kirundo yacifatiye mu minwe
nkaba nabemereye nk'umubyeyi muhetsi w'ino ntara kuzoba intara y'akarorero mu bijyanye n'ubutungane. Ariko rero mumenye yuko uruhara rukuru ni mwebwe kuwigiturire siwo baciha nimwe mu kibaha. Nkaba ndabemereye yuko ngiye gutunganya byihuta inama rukokoma yerekeye ubutungane ngaha mu ntara ya Kirundo abazo babyifuza bazobibamenyesha muze mushikirize ibibazo mubona bihari muri icyo gisata.
Umushikiranganje w'ubutungane ati ibyo abantu banyuruzwa ntibivugwe nk'ibihuha.
Ati hari abantu banyuruzwa ibyo bintu tumaze iminsi tuvyumva bivugwa ariko ntidushikuze ngo duhomere nk'aba bazungu bavuga batari mu Burundi. Nko kuvuga ngo abantu baranyuruzwa udashobora kuvuga uti mwene naka umubanyi yaranyurujwe ndabizi yagiye ku itariki nini yatwawe na naka yitwa gutya. Ivyo murumva yuko singendo nziza abanyakirundo gerageza muze muravuga ivyo mwabonye kandi ukuri mwakubonye mukuvuge mugabo igihuha mukirinde.
Ku kibazo cy'amasendika yugariwe amakonti umushikiranganje w'ubutungane Mero Lantine Kanyana avuga ko ubutungane bukiri mu matohoza. Mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze Ijwi rya Amerika.
Sigena kirezo rya kabiri ukwezi kwa gatanu hari hategekanijwe ibiganiro bihuza Barundi yarusha muri Tanzania ariko byasibijwe. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yatumiye Libera Ntibashira kandi yigisha kuri kaminuza ya Libre de Bruxelles mu Bubiligi na Dr Innocent Bano umurundi akurikiranira hafi ibibazo byo mu Burundi baganira kuri iki kibazo. Umushingantahe Ntibashira kandi atanga insiguro gisibishwa givyo biganiro mu kiganiro muri sanga cyateramijwe mu kanya gaheze tubatega amatwi.
Yego murakoze cyane kinohera ko nokuramutsa abanywanyi ariko aratwumviriza nkahoza n'abarundi bose bababaye isibishwa givyo biganiro nyine tubibona nuko ntibitangaje kuko turamenyereye kumva ubutegetsi buriho mu Burundi butakurikiza ivyo bwemeye n'umuserukira Amerika leta zunze ubumwe za Amerika muri mu karere k'ibiyaga binini arahise kwivuga neza avuga ati mwe muremera ibintu mugabo mugahindura. Ikisigura rero yo sibishwa z'ivyo biganiro nuko ubutegetsi bw'Ubujumbura buvuga bwemera ikintu mugabo hahera iminsi bugahindura. Twarabibonye kenshi nibaza rero ko abahuza bihaye iyo misi kugira bagondoze ubutegetsi bw'Ibujumbura bushobore kuyaga n'abarundi bose.
Reka n'icyo kibazo tikibaze mushya ntahe inosamba no subwa mbere ibiganiro byari byatekanijwe bisibishwa mwebwe iryo sibishwa rigira kabiri muri ha insigoro.
Nanje manje kubara mutsanda mutsana barundi bose ndabifuriza no munsi mukuru mwiza w'abakozi. Hanyuma je urumva sindinda kuja kurandira ndibaza yuko ibiganiro bitekanijwe habariho ibintu bitatu ko ndabizi bitebezwa kubahirizwa. Hariho babanza bakaraba ingorane abantu bafitaniye, bakaraba ateza kuja muri ibyo biganiro, bakaraba n'ingene biteza gukunda n'ibyo bita mu Gifaransa context. Nibaza rero umuhuza yoba yarasibije ibyo bintu ko yabanza karaba ibyo bintu byose, akaraba ingorane bateza kuvuga nabo bantu, akaraba bateza kubijamu, akaraba niyo context ituma iyi context ibyo biganiro byoberamo, nico gituma nibaza ko aribo babisibije, nibaza katerete bundi yabisibije, ahubwo ari uko abonye bose babe byega bateza kubanza bakavugana, babonye rero uko igihe kitari gikwiye kugira ibyo bintu bibe.
Mu shyanahe libera niba shira kandi ibiganiro byasibijwe n'umuhuza ku bwanyu cyangwa byasibijwe n'abaje mu biganiro bafise ibintu badahurije ko
ibiganiro murazi ngende bigenda icambere cyoco bahuza barasaba abari mu mpari ivyo kwitanga ibirego hanyuma bakavyihweza bamaze kubyihweza ni nshatse kuvuga ibyo bana vuze ingorane barazizi abaja mu biganiro barazwi lo contexte barayizi barinzi batuma ko ibyo biganiro nuko ibyo byose bari babinonosoye ni nyandiko zivuga ibinyene bana vuze babazishikirije abahuza icasibije ibyo biganiro n'ubutegetsi bw'Ibujumbura bwama kugira intambwe imwe mugabo ugacabugira zibiri inyuma sijya mbere murabizi bimaze igihe kinini iya hanyuma ikindi kuri bo bashaka yuko Petero Nkurunziza yimarira iyo manda yihaye bimwe muhita mu Gifaransa jouer sur le temps guce ariko rero icyo baje nuko abarundi baguma bapfa nyirivyo bivisho kicisho kivyo turaje kubigaruka komunyu
inosambara mu kanya gatoyi cyane gose leta y'u Burundi aho ironkeye ubutumire yavuze ko ubutumire ya Burundi ubwa nyuma ico muri baza ko coba ari ico catumye ivyo biganiro bitaba
cyane nibaza yuko leta y'u Burundi nkuko nabivuze no kwita acteur muri bimwe bitatu navuga nk'abandi nibaza ko igihe itumiwe kwicara hamwe n'abandi bater irafise iziteza gutegura irafise n'ingene iteza kubitegura igihe rero ivuga iki igasaba abaseza kubumviriza ibiganiro ibyo byo byose nabandi atari leta bashobora kuvuga ati hari ahantu hari ibikibuze gano muri abahuzanye n'abarundi barashobora kuvuga atari ikibuze twari twabitegekanye igihe mugabo hari ibintu bikibura nibaza yuko tuca tuja kwisunza ngo tuvuge ni leta y'u Burundi kuko icyama cy'intangaza nuko imisi yose leta ibi byose ari abijako kandi nkuko mubizi leta y'u Burundi hari yatanga gufata ni n'umugambi wo kugira isho guhuza abarundi mu gushiraho umugwi uteza guhuza abarundi hagati mu gihugu ikaba yisunza yasabye ari amakungu ifatanyije n'amakungu kugira barabe ko babafasha kubyo bari ko barakora mu Burundi nkuko bamye babafasha kuko u Burundi si igihugu no vuga ngo kirizore kirafise n'abagenzi kirafise n'abandi nabo bahita ba partner baraje hamwe bakarabira ibintu hamwe kwa muntu rata makosa kuri guverinema nibaza yuko mu Gifaransa bavuga ko ari argument simpliste
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio hejwe rya Amerika risamiranye i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko tuvuga cyane cyane kwisibishwa ry'ibiganiro vya guhuza abarundi vya gutangura uyu munsi kwa mbere mu gisagara ca Arusha aho ni muri Tanzania turafise abanywanyi ba radio ijwi rya Amerika bari kora kurikirana ikiganiro reka dutangure kuri Serge muri Weneza murakomeye murafise icyumviro murafise kibazo duga kwijambo
yego ewe kibazo mwa ise nuko kuba leta ni na opposition bitanguye nuko leta yigeze yavuze ati nta namwe badokwigera bicarana hamwe na opposition ngo bicare mu biganiro ati kubera ngo bashatse ngo gutembagaza intwaro je simba nuko ngene rero bogoma bavuga ngo bariko ngo baratumira ngo bajya baniyo mbare ngo batumire na leta kandi leta idashaka kuko idashaka yuko bicarana hamwe
leta ivuga ko itazokwicarana naba abo yagiriza abo ivuga ko bagize uruhara mu kudurumbanya umutekano yego reka tuje kuwundi munywanyi wa radio ijwi ry'America ikibazo cawe mu kanya uracishura Serge Emile mwiriwe neza murasi kibazo murasi cyumviro
yego jewe nafite ikibazo n'icyumviro
yego tugakwijamo
yewe icambona nuko leta yacu leta y'u Burundi iriko iriko yadutegeka cyane cyangwa barundi cyangwa abayobozi batubata kuko ntibishira guhamba n'umunsi n'umwe kandi yarabaze cyane wanakubona muri Afurika yacu y'amezi n'ayandi abantu baguma bahwera guma bahwera mugabo ukaguma wumva ari guhamba ari guhamba gusa rero ngo numva yaserukiye leta y'u Burundi ariko aravuga ngo yuko hari cyo bari bakiko bari bitegurako bicumvikana na gatoyi kuko leta y'u Burundi iri mu gihugu niyo yari gukenera ubuti ko bashimye ko duhore duhurira hanze reka twe twihutireyo badusangeyo uwo wese yumva akaryohewe ku mutima ashigire icyiyumviro zeze tubone ibikwekwa mu Burundi mwese twasaba leta y'u Burundi yuko yo tunyarukirizayo igasaba abo bari kwagira ibiganiro bari kwategura ibiganiro bakatunyarukiriza twebwe abarundi bato bato tukaronka amahoro tukiyumva twera kuba uri ngara barumva ngo Bernard iragutanye aho kiye hose barakurashe urumva tufite umubare mwinshi cyane tunyarukirize murakoze
murakoze Emile dutangure kuri mushya na Innocent mu gice mwishyuye kubishikirijwe na Emile eka na Serge mu kanya gatoyi
je nashaka kubaza abo bantu ibiganiro ko babitekanije je natanguye ndababaza ingorane bazaza kuyagira ku bwa mbere nkeneye kumenya iyo ngorane bazoyagira ko iyo abantu baca basimbira ku maradiyo ngo bakavuga opposition bakavuga niyo mbare bakavuga ndabije birantwenza none ingorane z'u Burundi nabo ariko bazitera abari kubatera izo ngorane bamara kuboneka bakaja habona je nibaza ko ibyo biganiro batumye abarundi bose bafite icyo bashobora gushikiriza nibaza katari niyo mbare nibaza katari opposition ari bo bonyera afite ibibazo byo gushikiriza ega natwebwe tubahanze turafite byo dushikiriza n'abandi bose bafite byo bashikiriza hanyuma kubyerekeye ibyo navyo byo bavuga abantu bayoma bapfa bahamba nibaza yuko byo byizo ngorane ari byo navuze ati ibyo biganiro bikozo bakugira ibyo bintu bishobora guhera nibaza ko bateza kuvyitondera nibe nka mbere hamejo aho bukera nibongera kuza nibaza hariya bagatangura kugabana ibyo bagabana hanyuma barundi mbega tweje boza kwakumvikana ibintu hama natwe turi hanze canka abandi bazovuka hirya yejo bakavuga ati ibyo bintu nazo tweme natwe tujye gufata dutera amagrenade byo genda gute nibaza ko barundi bateza kubanza kwiyumvira kwanze kizo bakibajanye hajya muri bijya biganiro si ibyo bya amagrenade si ibyo by'icyari ngorane nyinshi barundi bateza kwicara ko nico gituma ari leta ari naba andi boba barashikije byiyumvira ko babanza kwegereza imbere ibyo biganiro nibaza ko babanza kwicara hasi bakabanza bakiyumvira igituma bagiye kwicara hamwe n'ibyo bateza gushikira gushika uno munsi jewe sinzi n'ingorane ivyo ico navuze ari byo bita issue mu cyongereza problem bazaza kugira ko kuvuga ntayo ndamenya hamatsi ndamenya nabo abazo ba participate bazoja mu ibyo biganiro abari mugabo nibaza yuko abateza kuja mu ibyo biganiro nkuko nasozi ni ariko gwego gwatugendaye n'ibyo biganiro bibabyabishikije bavuga yuko umuntu wese azaba muri resolution 2022-2048 ivuga ko umuntu wese yagiye mu bwicanyi akoresha violence atakibanza afise mu ibyo biganiro
ugoza
rero atumira abo nibaza ko abo batera amagrenade atakwiye gutumirwa mu byo biganiro kuko nasozi ni nanyene yabivuga
ego mushya ntahe libera ntibashaka kandi namwe kuvyumviro eka nibibazo vyashikijwe na Serge na Emile hamwe n'ivyo mushya ntahe Innocent avuze mu kanya gato
cyane rwose Serge na Emile urumva ko ababaye babarababajwe n'abarundi bayirirwa barapfa n'abarundi birirwa baranyuruzwa izuba riva hanyuma leta ikakwega amaguru ico ni cyambere cha kabiri erega iyo hari ngorane mu bantu babiri abo oye bafitanye ingorane si batora abaze leta iteza kumviriza neza abafasha aba bagomba gufasha guhuza abarundi si leta ivuga ati ni nakazoza mbega ko leta yagirizwa kunyuruza abantu kwica abantu izuba riva none abica ni bande abatera amagrenade ni bande icyo nshaka kuvuga rero nuko kubwanje nkuko abarundi benshi babivuga nkuko Serge yabivuze leta niyemere yitaba ibyo biganiro hanyuma bayage bashira imbere ineza y'abarundi ko abarundi bararushe
aho hari mu kiganiro muri isanga mu kanya gaheze hari muri kumwe na Frederic Nkundikije muri ico kiganiro murakoze cyane kudutega amatwi ku makuru n'ibiganiro byo kuri Nosaha mubandanye mwumviza ibira amakuru n'ibiganiro hano kuri Radio Ijwi ry'America mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndashimiye Innocent Kimenyi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije